Bienvenue à la radio Isui d'Amérique. Ijwi d'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda n'ibeneza nshuti mwese turi kumwe kuri Musa Mungu itariki 7 y'ukwezi kwa 5 mwaka wa 2017 muri kumwe na Federica Mundikije.
Gituma cyitwa ko ari amatora adasanzwe nuko ari ubwa mbere mu Bufaransa kuva Repubulika ya gatanu yabaho yatangira mu myaka ya za 60. Ishaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'ishaka simbaraye ku bya kera rititagize umukandida.
Uyo ni Paul Kananura, umunyarwanda arongoye ikigo cy'itahuza cyitiriwe Mandela gikorera i Paris mu gihugu cy'u Faransa, avuga ku matora y'umukuru w'igihugu mu Faransa. Iyi nkuru cyo kimwe n'iyi nkuru yerekeye intumwa z'umwunganirizi mu biganiro bihuza Abarundi bahora mu rugendo mu Burundi, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imwe mu mirwi y'Abarundi baherutse kubonana n'intumwa z'umuhuza mu biganiro vy'Abarundi Benjamin Mkapa ya musavye kwa bakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika umuseruko EAC bubanza gushinga umurwi wiga ibibazo biri hagati i Burundi n'u Rwanda imbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango. Abandi nabo basavye umuhuza gukora ibishobotse byose kugira ngo impande zose zemere guhagarika ubugizi bwa nabi n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, mu gihe hari abasavye gufasha gutahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi no kurekuza imbohe za politiki. Ni nkuru twateguriwe na mugezi wacu Eloge uri Kaneza.
Inyuma y'iminsi itatu intumwa z'umuhuza Mkapa naho zitashimye kugira icyo zishikirije ku mugaragaro zakiriye ivyifuzo vy'imigwi itandukanye, muri yo harimo abakenyezi, urwaruka, abanyepolitike batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera Arusha, abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Uwo mugwi wa nyuma wagiye hamwe uvuga nk'umuntu umwe ariko wegeranije ivyiyumviro vy'amashyirahamwe agera ku 60. Mu vyo yandikiye umuhuza Mkapa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, harimo kubanza kwihutira gutatura indyane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda imbere y'ikindi kintu cose. Jihaya Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Forikone rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama, ari mu babisavye.
Ubwa mbere nuko twasavye ko hojaho umugwi w'abahuza bohuza igihugu c'u Rwanda n'u Burundi, tuba twasavye ko bajya bakuru b'ibihugu kwicara maze bagashiraho umugwi. Ikindi twasabye nuko twasabye ikiganiro bitegereza gutahuka amaguru mashya, mbere twasabye ko nijya nama y'abakuru b'ibihugu yagomba kuba iyo kungurizwa kuri indi sango maze bakanza gushaho umugwi wahuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Twari twasabye ko mu guhindura ibwirizwa shingiro bwo kwisunga ibyiyumviro by'abenegihugu, aho twasabye ko muri demokarasi atanu umuntu n'umwe atarekuye kujya mu ihiganwa, ariko kandi atanu umuntu n'umwe azibigwa mu ihiganwa, aho twasabye ko ibijyanye n'ibiringo bijya bitegereza kuvanwa mu ibwirizwa shingiro ryahahora maze umukuru w'igihugu akitoza igihe cyose bashakiye kwitoza gucutse inzira ganwa agatwara. Twasabye kandi ko ibiganiro vyoba naho vyoba biri mu Burundi ivyo biganiro bitabuze ubutungane gukora, aho twanasabye ko umuhuza yofasha bajya bafite ibyo bagirizwa bagunze itsemaga zutegetse n'abandi bafatwe bazanwe ubutungane bahanwe guco ntihave haba ugukingira ikibaba inkozi z'ikibi n'ibindi, ko twabereze ko no mu hindi bihugu bijya taho bigera biba aho usanga abantu bagunze itsemaga zutegetse baca banyigizwa ahantu nk'ahariye cyangwa usanga bahabwa ijambo mu biganiro.
Amashyirahamwe y'urwaruka nayo abona ko mu byokorwa byose hojigwa imbere inzira zituma urwaruka ruva mu mibereho mibi. Eric Nsengimana, umukuru nane ya Jape Ruhani iterambere ry'ugwaruka muri Afrika.
Uyu munsi ugwaruka ruri mu bukene ntangere, ruri mu kibazo cy'abantu bagira bahabwa ubuzi usanga bariko bahabwa icyo bita promotion, bariko babuhaba bufise nyene. Murabona ko bariko barafata leta bavuga ngo ibiganiro biri ya Arusha ngo baje ya Arusha bagira iki, ugasanga umwanya muremure bariko bawumarira ya Arusha. Ibibazo byacu biriko biribagirwa. Ibyo bibazo rero nibaza ko ibibazo by'ugwaruka twege bidashobora kuza kwigirwa ya Arusha, ahubwo bishobora kwigirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi twasabye nuko mu maguru masha umuhuza yonyaragasa akavugana n'ibihugu bisanzwe bifise izo mpunzi zahunze kubera ubwoba ubucanke buriya, kugira batse kubaka igihugu cyacu dushobore gushyira hamwe ingufu dushobore kubaka. Ikindi nacyo twasabye nuko bohakanya gakwiye severe ujya mugwi ujijwe kumenya ukuri no kurekuranira ushobore kugira kubandanya n'ivyo umuhuza atakoze, tumenye ivyakozwe muri kahise ivyo bakoze bishobore gutuma dushobora kubaka kazoza kuno munsi
ako kazoza n'imiguye y'abakenyezi rakifuza mu bintu nyamukuru babona byo batuma gashoboka harimo guhagarika mabi yose no kutubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu ibe hate gahurura ari mu baterekwiye umugwi w'abakenyezi babonana n'imizero y'abarundi
ihagarikwa burundu y'ubwikanyi ubwo ari bwo bwose twasavye yuko hore kugwa imbohe za politike ubugira gatatu twasavye yuko ho kubahirizwa amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro hanyuma twasavye ko abanyenge politike bigenga bo fatwa co kimwe bagahabwa n'agaciro nk'abandi bakuru b'imigambwe twasavye yuko ibibazo vyega imigambwe canke imigambwe yonyene ikwiye gutunganirizwa ahandi atari mu bushikiranganje bwo hagati kenshi na kenshi twasanze ubwo bushikiranganje bibugora kutagiraho bwegamiye ubugirindwi twasavye yuko ibiganiro byo nyaruka kugira ngo hashingwe inzego zumvikanye ko kandi zihurijwe ko na bose amakungu yogira uruhara mwitegurwa ry'amatora y'ibihumbi 2020 kugira ngo twirinde amanyanga yagiye araboneka mu bihe biheze
atagihindutse cyangwa ngo hagire ikimuciramwo William Benjamin Mukapa yavuze ko yifuza ko ibiganiro matati y'abarundi zoba byarangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka twese imigwi ntuma za Mukapa zaje kumvirize Bujumbura n'iyindi zizoja kumviriza ikampara mu Buganda umuhuza yamaze kubonana kandi n'abandi banyepolitike bahungiye mu bihugu bya Buraya Eroje ulika neza Bujumbura iruja Amerika.
Urakoze Eroje tukivuga kandi kurugendo rw'izo ntumwa z'umuhuza twaganiye na Terence Nahiraja umwunganirizi umushikiranganji yajejwe intwaro hagati akaba kandi n'umuvugizi ubwo bushikiranganji aratangura avuga ukuntu izo ntumwa zaranguye amabanga yabo kuva zigishika ku munsi wa gatatu
guhera ku munsi wa kabiri ku mugoroba niho intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi nyiri cyubahiro Federico Kampaza cyangwa ushashe cyo Burundi kigenza cyangwa kabiri ku mugoroba maze zitangura ibikorwa byazo ku isihe cy'isaha 9 ku munsi wa gatatu kigenza cyangwa gatatu aho naho bari batumiye ibi bitandukanye ubwa mbere bavuga yuko bakeneye kubonana n'abantu batari bagiye Arusha mu biganiro biheruka mu kwezi kwa kabiri hanyuma rero barabatumye ko baraje ariko mbere bahavuye hari n'abari babyifuje nko yari yabyifuje akaza nawe ni baramuretse maze kuri uwo munsi wa gatatu igishika 9 baciye bakoranya imigwi yose no kuvuga yari imigwi ishika no kuvuga ngira ngo 4 ubwa mbere hariho umugwi ujeje n'abanyepolitike barangwa imigambi itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubwa kabiri hariho umugwi w'abagize amashyirahamwe yigenga ibyo bita société civile ubwa gatatu hariho umugwi w'abarongoye amashyenga atandukanye n'amategeko mu Burundi hakabaho n'umugwi ndetse w'ugwaruka abaserukira ugwaruka reka mbere n'imigwi iserukira abakenyezi abo bose rero kuri uwo munsi wa gatatu ni ukuvuga habaye inama ya bose icyo bita premier mu rurimi rw'igifaransa aho babashikije ubutumwa bw'umuhuza cyangwa bavuga nti ibyavuye mu biganiro baheruka mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri k'umwaka babibashikirije bose bari hamwe muri rusange kugira ngo bamwe bose mu migwi bace bagenda n'icyo bayivuzeko abaca bababwira ati bukeye umugwi wose uzoheze ushikirize icyo uyumvira kuri ibyo cyanke interano yawo cyanke ndavuga icyo bivuga ko ibyo bindi abandi barabashyize kugira ngo baheze bahe intumbero ibiganiro
mu majambo make cyane rwose ibintu izo ntumwa zashikirije iyo mirwi itandukanye n'ibiki mu duce ku mayange
ni byinshi ariko novuga ko ari nk'urwandiko novuga dokima irimo ibintu byinshi byerekeye Burundi aho wasanga muri urwo rwandiko harimo ibintu bavuga yuko mu Burundi hari crise politique ariko ibindi bakavuga bati nta crise politique ihari kwari kugira ngo bavuge icyo byerekeye ibiganiro by'Abarundi ingene byoga intero zabo icokorwa mu bice bice byose badashobora kumvikana ko muri make nibyo byari muri urwo rwandiko
hari amakuru yatangajwe avuga ko ibiro vy'umuhuza vyasavye Uburundi kugena imirwi yo muri societe civile yoja mu biganiro ayo makuru mwayumvise gute mwebwe
ayo makuru twebwe nibaza ko yo kugena nk'ayo nshono yavuga ko icyo nzi nuko twese tuvuga tuti ibiganiro bihuza Abarundi n'ibyo Abarundi bose kandi nkuko mubizi Abarundi bose bamaze iminsi mu biganiro na wa mu gisene day twebwe rero tuvuga tuti nta kuvangura kuvuga ngo umugu canke uriya nimba abasherukira amashyira hamwe bose abasherukira imigambwe bose kandi mwavuyemo abasherukira amashyenga kandi mwavuyemo ababyifuza bose kuko nta gahato kajamwo ko bareka kugira ngo baheze bashyikire ibyiyumviro byabo
kubona ibiro by'umuhuza byandikira leta Burundi bigasaba ko yotora iyo mirwe muri societe civile ntibishigikira ibirego bishikirizwa cyane cyane n'abatavuga n'umwe na leta bo bavuga ko ibyo by'umuhuza bifite aho byegamiye
Jehova kwani kuri kuravuga nibaza ko atahakwire tubona abandikiye leta bayisaba kugenda abo mu rwego rwo biganira ntabwo niko turabona nta n'uruhari ahubwo bonyere barashitse bacha basaba urutonde imigambo yose yemeye n'amategeko ubwo rutonde bararufishe amashyirahamwe yigenga ni menshi arenga 600 barafise atari make amashengero arenga 500 barafise urutonde rw'abatari bake muri bo abanyibye bapfaso n'isimishishaye no gwaruka
Icyo ni ikiganiro twagiranye na Terence Ntahiraja akaba ari umwunganizi ubushikiranganji ujejwe intwaro hagati akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji uyu munsi naho abafaransa uyu munsi kwa Mungu biriwe mu gikorwa cyo gutora umukuru w'igihugu hagati y'abanyapolitiki babiri abo nabo akaba ari Emmanuel Macron na Marie Le Pen bitekanijwe ku matora arangira mu kanya isaha moya y'ijoro hanyuma ivyavuye matora bigatangazwa isaha mbiri y'ijoro maze umuperezida mushasha azorongora Ufaransa mu myaka itanu iri imbere agatangazwa umugezi wacu Edi Rwema mukanya yavuganye n'umunyarwanda Paul Kananura arongoye ikigo cy'ubusesenguzi ikacitohozwa citiriwe Mandela gikorera I Paris mu gihugu cy'u Faransa ya raheza mwaza ukuntu ayo matora yariko aragenda reka tubatire amatwi
ibintu byifashe neza barimo gutora nta muvundo baratora bakeye ibyo rero nyine guhitamo nubwo umuntu atatangira ahita abivuga neza ibyo byose ubona Emmanuel Macron twiteguye kwaza gutsinda amatora nko kuri 60%.
Aya matora abantu benshi bakomeje kuvuga ko ari amatora adasanzwe ni iki gituma yitwa amatora adasanzwe
gituma yitwa ko ari amatora adasanzwe nuko ari ubwa mbere mu Bufaransa kuva Repubulika ya gatanu yabaho yatangira mu myaka ya za 60 ari ubwa mbere ishaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'ishaka ritsimbaraye ku bya kera ritagize umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika n'ubwa mbere bibayeho ayo mashaka yategetse Ubufaransa mu gusimburana guhera mu mwaka w'1960 kugera uyu munsi akaba abaturage batarayagiriye icyizere bashaka kwerekana uburakari bwabo bw'uko ntacyo yenda yabamariye mu minsi ishize uretse ko yenda biyitagaho kwita ku bibazo by'abaturage abaturage bakaba barabasezereye ku ituru ya mbere none y'ituru ya kabiri ikaba ihujije abantu basa nk'aho batari mu mashyaka asobanutse kuko Emmanuel Macron amaze umwaka umwe gusa avuye muri guverinoma ashinga ikintu cy'ishyirahamwe umuntu atakita n'ishyaka rya politiki ryo kumushyigikira cyitwa urugendo naho Marine Le Pen yafashe ishyaka ryari rya se ishyaka ry'abantu babaheza nguni agerageza kurigira ryiza ariko ntabwo bahindutse mu mutwe ahubwo bahinduye imvugo gusa
nkuko umukanya wari ubivuze ngo ibipimo bigaragaza ko Emmanuel Macron ashobora gutsinda ku majwi hafi 60% mu gihe ibyo bipimo biha Marine Le Pen 40%. Abantu bafite ubwoba cyangwa se impungenge ko ibiza kuva mu matora bishobora gutandukana cyane benshi bakabihera ku matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho ni iki kigaragaza ko ibyo bipimo noneho bitaza kunyura
ubwoba ntibuhari cyane uretse ko n'ubundi ngo abakina ari babiri babigiza nkana noneho abogeza ntubuze nabo bari gukomera amashyi ikibigaragaza nk'ubu ngubu nuko twabonye abantu nkatwe tugerageza ibyo imbere nubwo bitaratangazwa neza nanjye sinshobora kubivuga kuko binyuranije n'amategeko imibare tubona y'abafaransa batoreye hanze nk'aho ngaho uri za Washington na New York muri Canada no muri biriya bihugu bindi by'abafaransa batoye ejo nubwo tudashezwe kubivuga ariko twakemeza ko aho muri za Canada no muri Amerika batoye Macron kurenza 90%. Yego si benshi ariko ibyo byerekana icyerekezo muri biriya bihugu bindi byirabura b'Abafaransa nabo batoye Macron guhera nko kuri za 70% iyo twitegereje imibare dufite ubu ngubu noneho tugereranije n'uko hano bimeze umuntu yabyizera kuko abantu benshi ubona nyine sana bashaka gushyigikira Emmanuel Macron none impungenge abantu bari bafite nuko yari butsindwe kirya kiganiro mpaka yagiranye na Marine Le Pen kuba yaragitsinze byahaye abantu icyizere cyuko ashobora kuyobora igihugu ibyo batekaga ko adafite uburambe muri urwo rwego bidashoboka uriya mudamu nawe Marine Le Pen kuba yarahuzagurikaga haba mu bukungu haba mu by'abaturage uretse nda hasanzwe afite uburambe mu byo kwanga abanyamahanga nawe byamutesheje agaciro ibyo byombi rero bituma umuntu ashobora kwizera yuko iyo mibare itari guhinduka ikindi nuko abayobozi bandi mashaka yaba yongayo yatsinzwe ari yabaharanira impinduka nziza z'abaturage ibyo bita Parti Socialiste ari n'aba Republike nyine abo ngabo bo tuvuga batsimbaye ku bya kera abakuru babo bagiye bavuga ko bazatora makuru kandi basaba n'abantu babo gutora makuru amadini yose nayo yavuze gutora makuru uretse abanyagatulika nibo batagize icyo batangaza keretse abantu ku giti cyabo.
Paul Kananura ni umuyobozi w'ikigo cy'ubusesenguzi kitiriwe Mandela mu gihugu cy'Ubufaransa. Turagushimiye kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Natwe turabashimiye cyane murakoze Edirwema.
Nturire kazuza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse nongeye ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira. Muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa y'ibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe. Abatumire batatu baza kubishyirya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni Honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu na mwebwe Feneas ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe ryiyemeje guhimiriza abarundi guca urwevu no guhindura ingendo parsem na mwebwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi Radebu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwo mugabo twebwe mu mugambi w'inta debu kigora debu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icya mbere nicyo bashobora kwita nko mu gifaransa context sociopolitique no kuvuga ibihe. Twibutse ibwiriza shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha. Twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwiriza shingiro rijyanye na nayo. Turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo zitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubu zisa n'izataye igihe. Hama icya kabiri iki gihugu cy'iwacu nacyo nyine ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajyanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe by'aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashira hamwe nka za SADC n'ahandi turabona yuko ibyuza shingiro litegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo likigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi itindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi mana yuko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa n'iziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatikabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi disa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi n'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu ipfuri
turabiza
ikibazo nico nyine honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo twakubiswe n'inkuba ni kuba ko bitatunegereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa ry'ibiza nshingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbereho ibwiza nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse ruka barundi bicaye hamwe ribya bagira amasezerano ayo masezerano abyara igibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu kibona cyashobora kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bine bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza kuhindura ubwiza nshingiro bamaze kuevariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryohindurwa ku bwanyu ati ntiharagera
ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndako ndakwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa rya majyahindutse kuko itegeko bavuga ko ari dinamike ikindi naco uravye icuka cya politike kiri mu gihugu ukaraba ibyo ni ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iri kirasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo bishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati mutore kuko mugiro bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hariho abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atariho bari ucuvuga ngo uhindure kwari ukubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byo tuba idweza jiriyo idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mbwa birakenewe mbwa ni hari bwagiye
yego meya turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabi igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari izo zirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye barumoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobora nje gutowe cyane gukora ibintu biyumvire cyane bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni kibazo mbere nazimwe baranazifuse urumva rero umwengo n'ibintu byateguye kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishiraho bazoronka ubujyo babigira atacamira ikindi nacu ama radio izo ni nkingi za demokrasi yaraturiwe yarasambu wabanyemesha makuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe nyagira ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ibyo nshingiro raba impanuro zihamba ziriko ziratangwa nasiyo zini nigara dora kudarusha kandi kudarusha ni yabyaye constitution irikabwira ati nimureke banza mureke ibyo byibwiriza nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyira mu gihugu byaburaye ariko rihanu ati ibyo bintu bireke amerika irakabwira ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hari abantu benshi ariko baratanga impano bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bituba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe ku buto demokrasi ipfuye hari ingingo y'amajyambere 199 mu gihugu cyashingira ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatose kaza ukushira hamwe kugezeza gusubiza hamwe twa demokrasi icyo kintu n'igizo tumigwiza shingiro ishobora gusubirwamo uva re ibi byose biri kubitose kaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa shingiro tose mu gihe bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
yego foste ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi uwo guhindura ibwirizwa shingiro nk'abari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki
ubwa mbere hoho twebwe turi mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki turasigine tubibona kuko tubivuga tose ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko iyo ibyo amabwirizwa shingiro bigira bihinduka cyangwa ariko barabitegura abanyepolitiki kenshi barakunda kuraba ingene babishyira nk'imitego canke babishyira nk'amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaratuti inyungu y'igihugu muri rusange ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye amasezerano y'Arusha ibyo ntawirirwa kubwira bisubiramo abari ngaha barabizi namushinga nawe mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe we bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha azi kuyarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bayarusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akabwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishyira mu byama kuko dusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rero zari zabaye mu gihugu hanyuma rero haca raprotocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye ni ngene byogene ubutegetsi ngene byogene byogaba bya birinyeri zari zarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvise baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishyire mu ibyirizwa shingiro kuko ibyirizwa shingiro ni byiza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi nayo arabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubara abantu yaja mu ngiro ko ujya mu gihugu no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwiza shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati yamenye ivuga ati ntihagire ikintu cy'ibyiza hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe bw'abarundi intwaro rusange gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarushe uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye cyaracenwa aravuga ati ntagire umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma kinsha bicaka ikindi rero cyangwa tukati rero context ihari imeze gutu context ni bimwe yavuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwita ijyane za politique
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cyerekeye ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunu Greliane, shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkenguruke kandi nabo bose bari baduteze yombi.
Nchuti mwese mwukundi radio hizu ya Amerika yugani ya tuateguri ya makakanya wigaru kengaha tulashimi engineer ya dufashi ya mwunga wizi uma hamwe na Fatou Karara ya dufashi kwegeranya ikigani ro tulashimi mwese mwugire amahoro mwugoro wa nizu.